Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu mpera z'ukwezi guheze, umugwi nserukira gihugu w'umupira w'amaguru w'abakenyezi wararonse itike yo kuja mu ihiganwa rya Afrika urejeje gutsinda umugwi wo muri Djibouti kuja mu nkino za nyuma muri ico gikombe cya Afrika, akaba aribwo bwa mbere bibaye ku mugwi w'umupira w'amaguru w'abakenyezi mu Burundi. None hari ico byungura ku iteka ry'abakenyezi cyangwa ry'igihugu? Inyishu ni muri iki kiganiro ku isoko cyo kuwa 12 Ntwarante mu 2022. Muri kumwe na Eloj Divan Remesha. Kugira umugwi userukira gihugu w'Uburundi uronkitike yo kuja muri Maroc watsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo bitandatu ku busa umugwi wa Eritre. Mu rukino wo gusubiriza, intamba zongera zitsinda ibitsindo bitanu ku busa. Mu rundi rukino rwa buhuje na Djibouti, Uburundi bwatsinze ibitsindo bitandatu kuri kimwe mu rukino rwa mbere, bwongera gutsinda ibitsindo bitanu ku busa mu rukino wo gusubiriza. Nadine Nibigira umukinyi akongera akaba n'umuhagarikizi mpuzamakungu w'umupira w'amaboko bita volleyball, avuga ko ari intsinzi ikomeye ku mukenyezi w'Umurundi no ku gihugu.
Intsinzi nk'iyi ku ishusho ry'umukenyezi birungura cyane, kuko tusubije amaso inyuma gato mu mico y'ikirundi umukenyezi yarafite ikibanza kitari cyo kuja habona, kitari cyo kuja mu mahiganwa. Mbere novuga ikibanza cyo mu gihango umukenyezi bavuga ko kandi n'ubu biracavugwa, kuko hariho imigenzo imera nk'ikumira cyane umukenyezi. Ubu rero je kuri jewe iyi ntsinzi irahindura ishusho cyane, irafasha ko umukenyezi babona ko ashoboye, kandi harimwo bwa bwitonzi, harimwo yamabanga jeje nk'umukenyezi nk'umwigeme. Birerekana yuko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa nk'amahiganwa nk'inkino ahesha icubahiro igihugu, ahesha icubahiro Abarundi bose, mbere afasha no kumenyekana neza kw'igihugu canke kwa karere.
Kuri miko ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Nadine Nibigira aranegura ariko kubona mu Burundi hakiri ingeso yo kudaha abakenyezi agaciro bakwiye.
Ndavye nkagereranya no muri 2019 igihe intamba mu rugamba z'abagabo zakina, ndibuka yuko jewe nabonye ubwa mbere ho babyerekanye mu ikibiriraho, umukino bawerekanye ikibiriraho, hama abantu bose bari biteguye haba mu gihugu haba hanze bari biteguye gukurikirana uwo mukino. Mbere imbere ngira nkingwe zibiri imbere warabona yuko abantu bashuhiye uwo mukino, bisigura yuko uravye ikibanza bahaye uwo mukino wa 2019 w'intamba mu rugamba ku bahungu, ukaraba ningene umengo n'imbere n'umunsi umukino w'abakobwa w'abakenyezi w'intamba mu rugamba abare batsinze wagenze, hariho n'abantu benshi atari bazi yuko binaba, ntibyatangajwe cyane bagiye batsinze, nta ntibyamenyekanye rwose kiretse novuga nk'umukenyezi w'umukuru w'igihugu yaravuze yarashimye intsinzi kuri tweet, ariko abandi nta bantu benshi bagize icyo babivuga ko ngo niko ari umunezero nk'uwabaye muri 2019 ku bagabo. Ko nanje narakinye umupira, ndibuka ko twahora dushika mu higanwa rya nyuma, ugasanga twebwe turiko dukina twirorera kandi ari umukino wa nyuma kandi ukomeye, hama bakakubwira ati saa yine abakenyezi bazaba ariko barakina, ati saa tanu cyangwa saa sita abagabo bazaba ariko barakina, ugasanga ya saa sita niho abarorerezi niho abayobozi niho abaza kuramutsa abakinnyi bakina bashite umukino wa nyuma bashitse, ugasanga rero biraca intege. Rero iyo siguro ya mbere ndayifatira muri rusange kunyifato ku ishusho ku kibanza baha umukenyezi gushika no ku mahiganwa. Isiguro ya kabiri nofata yuko hariho ibihe abantu bategezwa kurengera mu isanzwe, mugabo bitakunze kubarengera kuko ubu turi mu gihe abantu benshi bavuga ati iringanishwa ry'amahirwe ku bakenyezi no ku bagabo, ariko imvugo ntijane n'ingiro. Rero kuri jewe nfata yuko hariho abantu, yaba abayobozi, yaba abajeje imikino, yaba federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi, badashyiramo ingufu nyinshi z'uguhimiriza gutera intege amahiganwa mu mahiganwa y'abakenyezi cyangwa mu bikorwa byo kwinonora imitsi by'abakenyezi.
Ibihugu 12 harimo Burundi nivyo byaronse itike yo kujya mu gikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru cy'abakenyezi giterekanije kuzobera muri Maroc kuva kwa kabiri gushika kwa 2023 mu kakaro mu 2022. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 12 Ntwarante mu 2022. Mwakoze kudutega biri. Eloge Divin Remesha nije nakibashikirije naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.